Madem eu convidei a Israel América. Radio y'Ijwi ry'Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mirewe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jodiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mutumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutumva muri mu Rwanda turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muramenyereye ko iminsi yose ya gatanu muri isanga urubuga abarugwa abapfasoni uno munsi twabatumira umupfasoni Chantal Ndikumana yigisha ibiharuro ariyo mibare mu Kinyarwanda mu mashuri atandukanye yo mu Bwongereza. Chantal yemeje guteza imbere indero biciye mu buryo bwa none akaba aramutswa n'ikigo Burundi Education Foundation. Tuvugana na Londres mu Bwongereza ku murongo wa telefone. Chantal ikaze muri isanga kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa murakoze cyane kumpa akanya ko tuganira byerekeye indero y'abarundi. Ni kwa Chantal Ndikumana ndumurundi kazi yigisha ibiharuro ngaha Londres. Ntabafise umugambi wo gufasha indero cyane cyane mu gisata cy'ibiharuro les sciences dukoresheje icyo bita internet mu gifaransa. Murakoze. Hama nkabafise kandi n'ikindi kigo cyitwa Burundi Education Foundation. Ni kintu umubyeyi wanjye yitwa professeur emérite Katihabwa Joseph yatanguye kubera yitaho cyane indero y'abana b'abarundi kandi akabashaka no gufasha ubwa mbere na mbere aho yavuka muri Korine ya Rusaga muri commune ya Nsoro ariyo ikongera cyaba muri province ya Gitega. Murakoze.
Reka imbere yuko tuja kuri uyu mugambi wo kuzokwigisha gushaka gutanga ubumenyi biciye ku buryo bwa none internet tubanze tugaruke gato kuri ico kigo Burundi Education Foundation. Ni kigo gikora gute, cavutse ryari, hama kigamije kigashonta?
Burundi Education Foundation ni kigo cyatanguye mu 2014 cyatangujwe ni byimbira by'umubyeyi turi kumwe kubera twabonye yuko hari hakenewe cyane yuko abana biga cyane cyane twahereye aho twari tuva muri Korine Rusaga iri muri komune ya Nsoro tukiyumvira yuko gishobora no kuzokwira igihugu cyose kubera kenshi usanga uburyo bwo kugira ngo abana bige hari gisanga bukeha ego igihugu kirafise uburyo bwo gufasha mugabo ikibuza ko n'abandi boza bakunganira bagafasha uko bashoboye kuko tuzi yuko indero ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu. Ndavuga yuko ndavuga gute abantu niryo tunga rikomeye igihugu kiba gifise. Rero ukimbira yuko dushizemo ingufu zo gufasha abantu bagatera imbere bakiga neza bakaronka uburyo cyane cyane mu bice usanga bikenye bataronka uburyo bukwiye kugira ngo bagure nk'ibikoresho by'abanyeshuri cyangwa ibikoresho by'abigisha cyanke novuga gute ibikoresho hari hashaka kuba tuvuge nk'amakaye amakaramu ibitabo by'abigisha kugira ngo bige hari ababyeyi usanga batagira uburyo bwo kugura nka uniforme cyanke kugura ibirato abana ngo bajye ku ishuri cyanke icyo navuga amashakoshi batwaramo amakaye kugira ngo ibyo bitabo baba banditsemo ibyigwa ntibinyagirwe eka ni byinshi ni kibyinshi umunyeshuri abakeneye kunganira abo bantu batabafise uburyo
yego hanyuma kuva muri ibyo 2022 mumaze gushika ryansoro mwafashije ni komine yose canke mwaravuze muti dushaka gufasha ishuri rimwe gusa nkubabaza ati muri iyo myaka yose kuva mutanguye ibyo mumaze kurangura bingana gute
nitwa tangwe mu 2012 oya iyo fondation yahereye mu 2012
turacari kumega Chantal turumva aga telefone sinzi ko bariko biriko biragenda muhinga bw'ivyoma reka tubasabe baturabire ikiriko kiraba kuko tutariko turashobora kumvikana neza n'umwigisha Chantal Ndikumana wo mu Bwongereza mukanya baratubwira ko muhinga bw'ivyoma aga telefone kavuye ko ariko turaza kugerageza dusuye twongere tumuhamagare ejo gi America risamena na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Chantal aragarutse Chantal muratwumva ubu
ndabumva cyane hari habaye ingorane ya connection gatonya mugabo birasa
yego mu Kirundi bavuga ko ubuhinga bw'ivyuma ntibwigera gusezerana na rimwe
yego
nako ndabaza nti kuva mu gitangura mumaze gushobora kurangura ibingana gute hama mwabiranguriye ku ishuri rimwe muri komine yose cyane
kuva natutangura tumaze kurangura ibikorwa gusa mu ishuri rimwe ishuri fondamentale ya Rusaga iri muri commune ya Nsoro ariyo mu province Gitega mugabo twifuza ko bishobora gushika mu gihugu cyose aho tubona yuko harimo abantu baba bakeneye gufashwa gusumba abandi
umuntu avuga nk'abanyeshuri bari kuri iryo shuri mufasha bangana gute muramaze kuramura ni mwebwe mutanga ubwo buryo bwose n'abigisha n'igwanyu bo muri batangwa na Burundi Education Foundation canke baba barabigisha basanzwe bahari mugamukaza musahiriza mu gufasha abanyeshuri mubaronsa ibyo bikoresho byabo
okay abanyeshure bari kuri iyo shure école l'école fondamentale ya Rusaga école fondamentale ya Rusaga ni shure rishasha ryatanguye mu kwezi kw'icenda ku 2018 ni shure rya leta ni shure rya leta ryubakiwe aho Rusaga ari uburyo butanzwe na UNICEF kuko UNICEF mu isanzwe yubakira leta iyo Rusaga yari korine itagira ishure muri komune ya Gyansoro yose byafashe umwanya mugabo abantu bo babavuka muri iyo korine baragiye hamwe barandikira ubushikiranganji bw'indero kugira ngo babaronse ishure hama rero kubera umubyeyi wanjye ari yaza yari yarashoboye kwiga barandikira ikete bararimushikiriza ati udushikire imbere turonke ishure iryo shure rero ni ishure rya leta twebwe dufasha amashuri ya leta kuko twebwe nta buryo bunini twari dufise bwo kubaka ishure gusa twabashikiye imbere dusaba ubushikiranganji bw'indero hamwe na UNICEF kugira ngo turonke ishure hama iryo shuri icyo tuja dukora nk'abigisha batanga muri iryo shuri ntibari bafise ibikoresho tuvuge byo kwigisha ntibari bafise novuga ibikoresho bimwe bimwe byo gusukura nk'ishure abanyeshuri bo ngaho batishoboye usanga bafise ababyeyi badashobora kugura ama uniforme cyangwa kugura amakaye amakaramu ibirato amashakoshi meza kugira ngo amakaye yabo ntanyagirwe ibyo rero tukabirira abanyeshure n'amasabuni kugira ngo abana bagende ku ishure basukuye n'imbuzu bambaye bigende zifise isuku ubwo rero twabitanga muri iyo korine mugabo n'abandi bo muri mu zindi korine bakenye dushobora kubaronsa uburyo kugira ngo baronke ibyo byose baba bakeneye.
Urakoze cyane rwose Chantal. Turafise abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku mirongo itandukanye ku ikiganiro tutaba tucisangije. Tutangure kuri Lambert Ikaze. Lambert uratwumva? Uratwumva? Aho uherereye hama akabazo kawe canke intererano mugabo abari inyuma yawe basabe kutavugira muri telefone yawe kugira ngo dushobore kumvikana. Hariho abantu bari inyuma yawe urashobora kubasaba bakareka kuvugira impande yawe kugira ngo dushobore kumvikana. Uratwumva Lambert? Uriko uratwumva garambe? Lambert urikuru muhinga bw'ivyuma tumbasabe bashobore kumusaba ko yova ku impande yabo bariko baravugana kugira ngo dushobore kuyaga vyoroshe. Lambert aragarutse? Lambert uratwumva ubu? Nuko hari ikibazo co muhinga bw'ivyuma tutazi ico kiriko kirava ko ku matelefone ariko ngira ngo mukanya biraza gukemuka. Nuko Chantal mwari mwatubwiye yuko hari umugambi mufise wo kuzoshobora gutanga inyigisho zitandukanye biciye muhinga bwa none ariyo internet. Uyu mugambi utegekanya kuzotangura ryari hama ugakora gute?
Uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo website kuzoshirako ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro igifaransa icyongereza na physique biologie chimie hamwe n'indi mikuru navuga ngo mu cyongereza bayita computer science donc aho basaba kwiga informatique cyangwa ICT n'umugambi twatanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari na bureau hama hakadosha ko ibyigwa ishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo ukabihereza cyane cyane abana muri Afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira imihingo yose yo muri Afurika mugabo urumva jena n'indira Burundi kubera ego turashobora kuronka bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu Burundi batagwiriye hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twiyumvire yuko hoba ico navuga nyine bita website mu Kirundi
nubwo rubuga nyine rubuga rwa interineti muzocisha ku ivyo vyigwa vyanyu
ego hagategurwa video hama iyo video igakurikizwa n'ibibazo kugira ngo barabe yuko umwana yumvise iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo ikiza n'uko kuri iyo website twiyumvire yuko umwana yoca aronka ahejeje ico cigwa yahejeje umwaka iyo muronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ivyo vyigwa bituma rero ashobora kuja mu wundi mwaka hama tugasaba rero abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko
ibyo byigo baba barabyize babishikiza ahandi baba bagiye kwiga mu ndango twimbire ko umuntu yokoresha ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu Bwongereza mu ngaha tugasaba tuvuge n'abandi bakurikira iby'Igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga Igifaransa cyangwa Icyongereza ariko bakurikira ibyo bintu
hanyuma azoba ari amafaranga azotangwa abo bana bazuyaronka mutegekanye kuzorihisha gute ikibazo cha internet kiracari kibazo kikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ndetse na handi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategeza kuba afite imashini akagira niyo internet
eko iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri Afrika usanga n'ibikuri internet irazimba mugabo umuntu haruye tumuge nko kuri centre imwe usanga internet kuri kuma mashine ashika nka 25 usanga bakubihisha kumwaka barashaka kukurisha amahera atashikana ibihumbi 400 by'amadolari ibyo bihumbi 400 by'amadolari ubiravye kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba hanze nuvuga ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka internet ku masantre aho bagomba gufasha ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo yuko kuronka amamashini ku buryo butari buniniya iyo ufite amamashini ugura ashika nka 20 sinogura ngo n'ibintu bizimba cyane n'ibintu bishoboka iyo hagiye mu gushaka ibintu birashoboka kuko ndaharura nk'amamashini nka 25 abantu b'Abarundi naho boshira hamwe amahera make make umuntu wabishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro umuntu ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ugenda uragira buhoro buhoro gushika naho bakwiza igihugu birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye ega ego iburaya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye gose
cyane ego trali no ganza mukanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric Kaze
murakoze
yoho herere ni
ngende bujumbura muri komine na hangwa karise bikongo ya kabiri
akabazo canke intererano
akabazo nari ko ushaka kubaza madam Chantal abikara daba uyu mugambi w'umushasha w'ishuri nshingiro hari icyo wofasha kuri uwo mukurisha cyinjira cyiwe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi yoba yahisemo kwiyubakira ishuri rye ariko ntashake gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishuri nshingiro kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo ma ordinateri no gutanga ya internet
ko yahisemo kwibakira ishuri ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugendera kambaje Chantal ko yumvise akaba dushaka kumubaza kuko numvume ngo bitandukanye nivyo mwatu
namwumvise cyane ishuri sito twayubase ishuri ryubatswe na UNICEF bikoranye hamwe na n'ubushikiranganje bw'indero twese ntitwigeze dusanga amahera yo gutangisha udukubaka ishuri ishuri ryubakwa na leta hamwe na UNICEF UNICEF itanga uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganje bw'indero twese nta buryo twari dufite bwo kubaka ishuri twese twavuze ko tudafite ishuri tubishikiza ubushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero rero bukorana na UNICEF niko bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta tukuvuga ngo tuyashikiriza ishuri ryacu ibintu byose bishikirizwa ubushikiranganje bw'indero ushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumba ishure ryacu dushikiriza aho tuba tubona dushikiriye kandi kubona ko bikenewe.
Hanyuma Eric watahuye kuri ako kabazo ko atari bubatse iryo shure ariko byakozwe na UNICEF bicije muri Leta y'u Burundi. Hama hariya kandi kabazo wari wabaje kuvyerekeye umugambi nyene bashobora kuzokorana biciye muri iryo shure mu mashure nshingiro n'amashure asa nk'amashasha mu Burundi. Madame Chantal mwo kwishura Eric.
Ego. Amashure shingiro ukuntu umuntu ashobora kuyafasha nuko umuntu ashobora kuyashikiriza ibyigwa byiza dano nosowe n'abantu b'abahinga tuvuge amashure adafise abigisha bakwiye bigisha nk'ibiharuro canke bigisha fizike canke bigisha les sciences de l'informatique bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko hari gisanga haba ubukene bw'abigisha bazi nobwa ibyo byigwa. Ibyo rero interineti izoza kuba umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abayigisha babizi neza.
Murakoze cyane Eric, kugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Ego
ko murongo y'undi hariko Eve ikaze nawe.
Murakoze ndabara mu kigeze cy'i America.
Aho herere ha makabazo kawe.
Gendi y'ujumba mu Burundi muri commune na Hangwa. Nari mfite akabazo nigira ndamubaze umusore mbanje kwanza kumuramutsa umusore ko ari ku ijwi rya America. Ikibazo cyanjye nagira ndamubaze mwavuge yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'Ubwongereza niba nihenze nuko nabibonye kuri Facebook.
Yego nibyo.
Ikibazo cyanjye ni iki, n'umurundikazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afite abuzane mu Burundi kugira ateze imbere n'ugwaruka bw'i Burundi kugira n'igihugu gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse. Icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfite, habuze iki kugira aze mu Burundi kwigisha abarundi ubwo bumenyi afite.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ndabaramukije neza Eve, nta kibuze nico gituma niyumvira cyane igihugu cyanje kugira ngo ubwo bumenyi naronse ngaha mu Bwongereza ndabuzane mu Burundi duciye kuri internet. Nje ndumuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi cyangwa abandi b'abanyamahanga, mugabo uravye amashuri ari mu Burundi ni menshi, mugabo kubera iyo internet dushobora gushikira benshi ari mu mashuri y'i Burundi ducishije kuri iyo internet. Washaka tugashikira na benshi bari muri Afurika kuko ubukene bw'abigisha cyane cyane ibiharuro ba fizike ba shimi canke les sciences informatique ico gisa mu Cyongereza computer science muri henshi muri henshi, mugabo tugira Imana yuko hari ubuhinga bwa none butuma ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera internet, kubera no muri Afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse, n'igiciro cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byoroheza kwigisha. Ubwo bumenyi bwa none rero nibwo buzomfasha kuko ndi umurundikazi akunda abarundi kandi akunda n'abanyafurika, nifuza ko biga bagatera imbere kuko ubumenyi niryo ntango y'iterambere. Abanyafurika bafise ubwenge n'umutima barinda gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo abana b'abanyafurika, abana b'abarundi bige bashobore kuzoteza imbere ibihugu byabo. N'ibindi bifata umwanya munini, ntibimeze nka kujya leta ishobora kubaka amashu amabarabara ishobora kubaka amahopito n'ibintu bifata umwanya mugabo ndizera ko bizokunda.
Hanyuma ga Madame Chantal, iyo uyo mugambi wanyu tugarutse ko gushobora gutanga ubwo bumenyi biciye kuri internet, mutegekanya kubanza gutangurira he kubana bakiri ku ntebe nto, kubana bakiri muri ku mashuri mato mato muri za kaminuza canke gute muzo bitwarira nimwe cyane?
Icyifuzo cyacu cyari uko duhera mu ishure mu mashuri yisumbuye, kubera ubukene buri ahanini mu mashuri yisumbuye na za kaminuza, kubera muri mu mashuri mato mato usanga ubwo bukene bw'abigisha si bunini nko mu mashuri yisumbuye.
Hanyuma mukibaza ko mushobora kurihisha nkangahe kuzorihisha niza marara gutangura
mu Burundi? Tuvuge ntuvuga ngo abarundi n'abantu bafite uburyo umuntu yosaba, tuvuge nk'amahera umuntu aba yakoresheje muri muri internet n'amahera makenya kugira ngo umuntu ashobore kuriha abantu baba bariteguye. Umugabo ku Barundi hari ukuntu umuntu ashobora kurondera uburyo duciye ku mareta cyane duciye ku ma novuga organisme international. Hariyo abantu benshi baba bashaka gufasha muri ubwo buryo kuko bazi icyiza kibamwo mu kuronsa ubumenyi kwigisha abana. Turiko turarondera uko dushoboye turondere uburyo kugira ngo igihugu Burundi tuvuge kubera abo tuzi yuko adafise uburyo bwinshi, turonke ukuntu dushobora kuriha ibyo bintu bitaremereye cyane umwana w'umurundi. Icyiza cy'ibyo bintu ni uko tuvuge nk'abana bo muri Aziya, abana bo za Shine n'abantu bafise uburyo bwinshi, bituma umwana w'umwana wo muri Shine arishe bisa n'uko umengo arihiye umwana wo mu Burundi, kubera urashobora kugira ko umwana yarishe muri Shine ashobora ku amahera aba yarishe ashobora kurihira ibyigwa umwana atishoboye
wo mu Burundi.
Numva
ndabumva rero neza mwigisha, nuko muzo kugururukira isi mutazo kwibanda ku Burundi gusa, hazo ari ikintu muvuga ati aho herereye hose ushoboye kwiga turaguha ikadze ushaka.
Aba bibana n'ibihugu kumva ibihugu hari igihe usanga batemerera nk'abanyeshuri gushikira kubwe iyo website.
Ego turase na Ernest ku yindi murongo wa telefone. Ernest Cards, uherereye he?
Ndi muri komine Mpanda.
Uri muri komine Mpanda, turumva uri no ku muhanda kwibarabara?
Ni hafi ibarabara mugabo namaze kuva ku ikaburimbi.
Wamaze kuva ku ikaburimbi, uriko hakora uduki?
Yego cyane. Ndo jewe sanswe ni simamwe muri sevenoro ni ubuntu gusa ndi mu ikonje.
Nakabazo wari ufise none ubaza Chantal?
Nakabazo nabaza Chantal. Numvise ko yagira ubuntu akaba yigisha ibiharuro mu Bwongereza. Novuga ko ari ubuntu yagiwe mu isanzwe, none ko nimvira nti ukuri ni byiza cyane wumvise umuntu w'umurundi cyangwa umurundi kazi yagira ubwo bona akaza kwigira hanze, turabyo n'ibintu ukuntu ibintu by'umunsi bigoye no kandi akazi ine wacu kagoye. Niho yaciye ati none we areka kuri iki kugira ngo bikunde abarundi kazi bari hino kugira ngo nawe bagirirwe ayo mahirwe bashobore kuronka akazi nk'uko areka kuri iki kugira ngo bikunde nabo asahirize abari hino iwacu Burundi kugira ngo nabo baronke ayo mahirwe.
Yego, ugume ku murongo Ernest. Dusaba imbabazi Professeur Chantal, gituma hari utubazo tugaruka nuko murazi ko leta y'u Burundi yaratwatse imirongo yacu ya FM. haizi gihe kinini hariho rero ibintu tuvuga ugasanga umuntu ntiyigeze abyumva kuko badukurikirana kuri Facebook ibyo twanditse muratwihangana niyo tubazo twaza turagaruka sinzi ko mwamucira kuri make ico muri ko murakora kugira ngo yavuze ngo abako abigema barundi kazi bashobore guca makanda waciyemo aho mushitse ko hashimishije hacho muri ko murakufasha mari mwavuze ivyo migambi yo kwigisha
ukwigisha n'icyifuzo dufite kugira ngo abantu bose bige yaba umukene yaba ufise uburyo mugabo hari ikibazo avuze ngo ati kuza kuronka akazi no jewe ndi umurundi kazi nibyo mfise ubwenegihugu bw'Abongereza mugabo sindi umuntu atanga akazi kuko na jewe nkorera Abongereza sinovuga ngo ndafise ubushobozi bwo gutanga akazi icyo nofasha ni uko boronka uburyo biciyemo interinete bakiga canke mu gufasha abantu baba mu mihingo ikenye akaronka uburyo mugabo ibyo gutanga akazi ngaha mu Bwongereza
ibintu shoboye na gato nyuma yego Ernest wa tomokewe yego urakoze ugira umunsi mwiza komeza ibyo harimo
yego namwe
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi ku migambi itandukanye umwigisha Chantal Ndikumana wo mu gihugu cy'u Bwongereza harimo kuzara barashobora gucisha ubumenyi biciye kuri internet aho bizora mukabikunze ga professeur Chantal kuvuga ko izo nyigisho bazaba baronse bazihejeje bazoronswa diplome ifise uburemere bumwe nka diplome zironswa mu gihugu cy'u Bwongereza cyane
twarasabye ama sonso ngaha tanga ibibazo yuko programme zikurikiwe n'abana bari muri Afrika badukurikije mu Cyongereza ko boronka urupapuro rwemezwa nizo bigo bitegura ibibazo birakunda ko umuntu aronka impapuro yemeza ko umwana yakurikiye kuko urumva ni mashini ikivuga ati umwana yamenye kuko ni ubuhinga bukoresha cyane ngaha mu Bwongereza niho nayibonye umwana acabona neza ko yamenye n'umubyeyi akamenye akabibona baraguha urupapuro ibyo cyuko turasaba ni uko ubwo rupapuro rwo kwemezwa yuko uwo mwana ashobora kunguruzwa yerekana urwo rupapuro ibyo nabyo birasabwa birafata nk'umwaka mugabo birakunda birashoboka
hama ugo rupapuro ya diplome izoza ari uvuga nk'uri ko ararondera akazi ashobora kuvuga ati jewe naho ntari mu Bwongereza mfite diplome y'Ubwongereza
ukoresheje iyo website sinibaza mugabo umuntu arashobora gukoresha amasentre aba ari nko muri tuvuge nk'abakurikira programme z'Abongereza kenshi n'ababa biga ngaho mu Burundi hariyo abagenda bagakora ibibazo tuvuge nko muri centre y'i Nairobi cyangwa centre yo mu Rwanda iyo wakurikiye rero ukamenya kuko urumva ibyo ufite mu mutwe ntibigenda uragenda ugakora ikibazo bakaguha diplome yemewe ukaza ukayipresenta mu mashure
yo ngaha ego Lambert aragarutse ku murongo wa telefone Lambert ikadze Lambert uri kuratwumva
muhanda n'icyari navuga ariko ndi ngenyine
ahwerereye he
oh ndi Lusaka
muri Zambia akabazo kawe
kanje nagira ngo mbabaze ni wa mwarabashiye kwiga mu kagera kure ndetse mukabasha no kuba wenda munakora mufashiki urubyiruko rwo mu biyaga bigari kugira ngo narwo ruzamure ireme ry'ibyo biga kugira ngo biborohere kubishyira mu bikorwa, kuko ubona ko akenshi bariga ukabona umuntu afite biganze afite masazi ariko vrema ibyo yize ugasanga ntabwo kubishyira mu bikorwa birimo kugenda neza, ntabwo mbega baba bara bigaragaza ko imyigire iba yaragiye itaragenze neza. Ese uruhare rwanyu ni uruhe, ko mwe mwabashije kwiga mukagera kure mukanagira n'amahirwe yo kubikora yenda aho hanze, ese mufashe iki barumuna banyu basaza banyu bari hasi batabashije kugera ku rwego nk'uko kugira ngo bazahagere?
Urakoze Lambert ngaho muri Zambia, ugira umunsi mwiza.
Ego,
Professor Chantal.
Ego.
Icyo kibazo afatije numva kigoye gatonya mugabo. Inyishu navuze inyishu kugira ngo abantu bashobore kwiga neza, kugira ngo bashobore kunka novuga ibyigwa byanonosowe n'abantu babyumva kandi ibyigwa byiza. Ahanini kugira ngo bikwire ku bantu bose bazokoresha ibyo bya interineti n'iby'ukuri canke rimwe rimwe abantu badashobora gukoresha interineti, abantu bafise ubwo buhinga barashobora kuronka akanya gatonya mbwa ntibishoboka ko baronka umwanya munini kugira ngo bagende bashikire abo bantu batafise uburyo, kuko kenshi abo batagira uburyo bari hasi babura uburyo bwo kuronka amamashini no kuronka internet. Mugabo uko bizogenda birongerekanya amasantre akaba menshi, amamashine bakaronka uburyo bwo kugira internet ku masantre menshi bazoshikira ubwo buryo bwo kwiga. Uburyo bwo kwiga donc nabo bigisha ibiharuro, bigisha navuze physique, chimie, les sciences d'informatique cyangwa kwigisha icyongereza, ntibukenye gusa ngaha muri Afurika, turabibona ko no mu bihugu byo ko muri Aziya barabikenye. Inyishu niyo navuze interineti, niyo navuze haba amasantre haba amamashine abantu bakigirako, kuko abantu bize banonosoye ibintu usanga baguma ari bakenya. Inyishu yibyo rero izoba kuri interineti, kuko abantu batagwiriye ntibashobora gukwira mu mihingo yose.
Murakoze cyane rwose. Hanyuma hariho akantu avuze ati hariho abo usanga ibyo bize atanicyo bikorera bamarira cyane, ni ikintu mwiyumvira ko gishobora kuzokemurwa biciye kuri izo nyigisho zica kuri iyo interineti, ko umuntu ibyo yize bimugirira akamaro ataravye naho yavyigiye, tutenze turaba aho yavyigiye.
Akazi ibyo ibintu yize bimugirira akamaro, inyishu y'ibyo iragoye kubona kurumva akazi kapahari umuntu arinda kurondera ngira ngo ubundi buryo bwo kurondera ubuzima baciye nko novuga kwikorera ibyabo. Kwikorera ibyabo naho biva aho bari, kuko no ngaha mu bihugu biteye imbere hariyo abantu usanga barize tuvuge barize nka histoire, mugabo ugasanga iyo histoire bize siyo bariko barakoresha kugira ngo bagire ubuzima bwabo, cyangwa ugasanga abantu baba barize mbe novuga iki abantu baba barize tunovuga mu Gifaransa ekonomi, ugasanga ntibariko barakora muri ekonomi bakora ibindi bitajyanye n'ibyo bize. Mu buzima urinda kwiga kumenya ingene urondera ubuzima utarinze rimwe rimwe gukoresha ibyo wize ko murakoze
kuri uyu mugambi nyene wo gucura gucisha izo nyigisho kuri kubinga bwa none kuri internet umuntu aribaza utubazo twinshi na cyane cyane iyo tubitwaye mu gihugu cyo Burundi tugerageje kumenya ningene turavye ingene n'amashuri asanzwe akorerako nkuzogira amahirwe akavuga ati ndafise amafaranga bisigura yuko ashobora kuzokomeza yiga muri ayo mashuri yisumbuye ivyo yiga akabangikanywa n'ivyo muri ko muri yiga canke n'ibisingombwa yuko azobandanya mu mashuri yarimwo mu gihe azobafise ubwo buryo bwo kwigira kuri internet
ikizo cyo kwigira kuri internet nuko ushobora kuguma no mu mashuri uburimwo mugabo ugafata amasaha makenya ari nko kuwa gatandatu cyangwa kwa mungu ukiga ibyo birengeye ku byo uba warize mu ishuri kuko kenshi kugira ngo uze kenshi muri za kaminuza zo ngahe buraya hariyo usanga bagusaba cyane cyane ibyigwa bikomeye bitatu baragusaba yuko uba ufise urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro urupapuro rw'umutsindo rw'igifaransa urupapuro rw'umutsindo rw'icyongereza hama bivanye n'ibyo uzokwiga hari abasaba urupapuro rw'umutsindo rw'amasiyansi sinzi ingene babivuga mu kirundi fizike shimi na biyoloji ibyo nibyo bintu usanga bashimika ko kuko ndibuka na jewe nza muri indasitiri ngaha bansabye urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro igifaransa n'icyongereza nibyo usanga baguma bagaruka ku cyane kugira ngo winjire muri kaminuza zo ngaha i Buraya bivuga rero yuko umuntu naho yoba ariko ariga ecole fondamentale arashobora kwiga ibyo bintu hejuru y'ibyo bizamwungururira imiryango akaja muri za kaminuza z'i Buraya canke zo muri Amerika kubera aba yaragize ibyo byigwa bikomeye bituma ashikira muri izo kaminuza z'i Buraya canke zo muri Amerika
yego murakoze cyane rwose Professeur Chantal turafise na Arcade ku yundi murongo wa telefone Arcade ikaze nawe
ego me ndashimye cyane kandi ndabyumvise abisiguye ndabyumvise mbwa ari ikibazo je nari mfise
uherereye kwanze mbere kubaza ikibazo
sa
nuherereye
sa
urihe
je ndi mu Burundi ahi Bujumbura
tuga ku ijambo rero
yavuze urupapuro rw'umutsindo rw'icigwa kimwe muri ibyo mugino hino mu Burundi umuntu agira urupapuro rw'umutsindo nimba ari kayimanitete na ibyo byose ugasanga biri hamwe sinzi rero yuko umuntu ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo nko mu biharuro honyine cyanke mu gifaransa honyine icyo si nagitahuye neza
ko ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo mu gifaransa honyine nayo n'ibyo byigwa avuga bazoza barafata cyanke usanga umuntu yafashe bakamwereka yuko abifitemo ubumenyi si byo ga Professeur Chantal
ego mu bisanzwe ibyo gusanga bikomeye cyane baba bashimikira ko n'icigwa c'ibiharuro icigwa c'igifaransa icigwa c'icongereza na n'ibyigwa by'amasiyansi ni ukuvuga fizike shimi biyoloji ibyo nibyo bashimika ko ahanini ego kuko novuga ko niyo shingiro y'ukubandaniza ku bindi bintu biga byinshi
ego watahuye Arcade
ibona tahuye none umuntu aviga arinye cyanke yifikira aho umwe mu kaminuza sinzi niko kabazo kanyuma nari mfise
ikiza cya internet nuko utarinda kwifikira ahantu internet ifikira aho uri hose iyo ufise iyo mashini y'ubwonko cyangwa ufise ubwo buhinga bwa none nicyo kiza internet yazanye nuko nta udutiriwe icyo ushaka kwiga cyo kubatsiga kubera iyo internet ugatora icyo ushaka kwiga nta ukuzitira yufutu iyo mashini na internet wiga icyo wifuza cyose ukagishikako
Yego akade nibaza kutomokewe. Akade yamaze no kugenda Dieudonne ariko we turi kumwe Dieudonne ika ego uyeraki hari Dieudonne ikaze.
Yego.
Uratwumva Dieudonne?
Yego de.
Dieudonne. Dieudonne tumva na wenyene murongo wa telefone utandiko. Professeur Chantal tu demere abakunzi b'ijugi Amerika ko mu kanya bahava babona video bakakubona uko mwabisiguye ivyo bintu muri mu biro vyacu ngaho mu Bwongereza ariko kamwe muko mwabwiye mutwo mwabwiye umemenyesha makuru wacu Venusta akorera ngaho mu Bwongereza nuko mwaronkeje ubutumire bwo kuzokwitabira inama y'umuryango uhurikemwo ibihugu bikoresha rurimi rw'icongereza kugira ngo mushobore gusigura byo mugambi bwanyu ni ukuvuga rero yuko ari ikintu n'abanyafrika batangwe gutahura bakumva ko gikenewe ko abategetsi ba Afrika bakimenya mwotubwira gato ubwo ivyugo butumire n'ico muzobwira bakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'icongereza
nabamba gukosora gatonya ubwo hariyo inama izoba y'abakuru batwara abakuru bo muri Commonwealth mugabo sibo bantumira jewe kubera ubwo buhinga bwo kugira ngo ibyigwa bishikire abanyeshuri ku isi n'ibintu ego biba bikorerwa ngaha mu Bwongereza hakaba arimo abahinga b'Abongereza mugabo abantu bo muri Commonwealth cyane cyane abo mu Buhindi n'abantu bateye imbere cyane muri ibyo kwigisha ibyigwa baciye mu Buhinda bwa none abo rero babonye umugore w'Umunyafurika kazi ariko umwe arakorana n'Abongereza bavuga ati wewe urakwiye gutumirwa mu nama izoba ihuza abakuru b'ibihugu bo muri Commonwealth saba bakuru b'ibihugu bantumira je nza ka novuga gute umuhinga bakorana n'abo bantu basigura ubwo buhinga bwo kwigisha ibintu kuri internet kuko nabone bazoba baje kubishikiriza abakuru b'ibihugu abakuru b'ibihugu jende ndi muto si n'umuntu yotumirwa n'abantu b'ibihangange
ego ni ubutumire mwaronkeje n'abandi bwira muzoje muri iyo nama gusa gusigura ivyo ubwo buhinga
ego ni kubera kubera mba muri Afrika bavuga ati byo baviza ko n'umunyafrika agenda akabisigurira abakuru b'ibihugu kuko ni ibintu bizosaba uburyo bwinshi ubwo buryo bwinshi rero abari ngaha mu Bwongereza b'abanyafrika babikora sinzi ko baragwira mugabo bisaba uburyo bwinshi rero ubwo buryo bwinshi utaronse ibihugu byo muri Afrika bigushigikira n'ibintu bigoye
gushikako urizera ko amareta nyafrika azokuguruka kuri uyo mugambi akanabushiramwo uburyo kuko iyo leta idashizemo uburyo muri ivyo bintu urumva ko hariho agaca gahara gatonya ni ikintu wizera ko amareta azokugurukira
ndabyizera kuko amareta arazi ikintu ciza kivamwo mu gutegura kazoza gukwaruka ego birafata umwanya mugabo barazi yuko iyo bigishije abana bakiga neza abo bantu nibo bagaruka bagateza imbere igihugu nizera yuko nzobishikiriza bakabyumva kuko ntaronse ugushigikwa abo batwara batashigikiye ibintu ndanifuza gushaka ko hamwe n'abo turi kumwe ntibizokunda kuko n'ibintu bisaba uburyo n'ibintu bisaba yuko amareta agushigikira
yego murakoze cyane rwose Professeur Chantal twese na Claude ku yindi murongo wa telefone Claude Kaze
Kaze
uherereye
nene Bujumbura
akabazo kawe
nagiye mwibarize icyo cimvira gitanguye ryari yatanguye gucimvira ryari kugira ngo ashobore gucimvira kugira ngo abe umukenyezi wa mbere ashobora kwigisha ibiheruro mu buryo bwa none
umukenyezi wa mbere ashobora kugira iki
yashoboye gutangura kwigisha mu buhinga bwa none bino biharuro
Numugambi ariko ugitegurwa Claude.
Ego
gusa reka kubwire gari ya tangwe kuvyumvira.
Ego.
Urakoze kugira umunsi mwiza ego.
Ego. Ico cyumvira ni cyumvira natango kwimvira mu kwezi kucenda ku 2000. Oya ndabeshe. Na cyumviriye guhera mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa kabiri ku 2018. Niho natangwe kwimbira icyo cyumviro kuko icyo cyumviro cyari cyumviro ubwa mbere cy'umubyeyi wanje professeur Joseph Katihabwa donc professeur emérite yari ko aravuga ati nari nifuza yuko ibyigwa nateguye bija ahantu mugabo yavuga ati nshaka yuko ibyo byigwa bizoba ibyo gufasha abana b'Abarundi bashobora kwiga iyo shimi kuko yigisha shimi hama n'abandi bazoza mu nyuma bakazoza bashakoma byigwa abana bakiga akiga bakoresheje ubuhinga bwa none mugabo rero nshangira amahirwe yo gukora mu ishure yarimo umuhinga yaronse agashimye kubera yabaye umwigisha mwiza mwigisha yigisha neza ibiharuro uwo mwigisha rero kubera yabonye yuko hari ubukene bw'abigisha bigisha ibiharuro yafashe yumvira yuko haba ibyigwa bagakora amavideo y'ugusigura ibiharuro ukoresheje ubuhinga bwa none akaba lecture akasigura akaba video agasigura guhera ku ntango gushika baheze akaba ni novuga imyimenyerezo ndavuga nti none murashobora gufasha abana b'abanyafurika bwasi muri Afrika kubera mutagira uburyo ntidushobora kubizana kuko ndi ibintu bizinda ndavuga nti none umwana w'umuzungu nashobora amahera arishe mugafata igice mukarihira umwana muri Afrika ngo yangu kubera ngo ari uburyo bwinshi twubanze tukarindira nca numva ntababaye ndavuga nti ni kuri umwana wo muri Afrika ariragiwe tutahagurutse twebwe abanyafurika ngo tubikore
Sinzi yuko abandi bazokwihuta kubikora. Murakoze rwose professeur. Turafise na Désiré. Désiré Ikadze. Uherereye he?
Bujumbura.
Akabazo.
Ndashakire mazo nshimire umupfasoni iyo ntambwe idasanzwe yamaze gutera mu buzima. Hanyuma ndavuga ikibazo dukurikira. Mbega ko numvise ko ariko arakora ibyo byigwa byo ngo iyo proje yiwe ari ibijyanye n'ibyashimi kandi byo gukorwa mu buhinga bwa none arabona ashobora kubitaho gute mu gihe nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bigorana inyere gikoresha ubwo buhinga bwa none aha ndavuga nk'igihugu cyacu ibyo bitashi yandikite kera ngo bitaraja mu sisteme ko iki gihe byari gukunda nanjye ayo mahirwe nari kuyajyamo nkaronga ubwo bumenyi bwiyongera ku byo nize muri magisitere no kwandanya muri nagire rero mbaze rero mbega harabona ubwo bishaho gute na cyane cyane tukiri muri icyo kibazo hanyuma mbega ko ino posi bana bo mu miryango ibayebaye usanga byose ushobora kugorana nyine washobora kuronga nyine biga amashuri ahanitse ateye imbere ashobora kuva mu bwiza bwiza mbega hazoshikirwa abandi nyine usanga mu muryango w'iwabo baje basaba kubitebe biga mbega bo batagira uburyo boshikirwa gute kugira ngo ubwo buhinga ushobora gutuma igihugu gitera imbere muri kazoza bire kuri bose hanyuma reka tumushikira iyo ntambwe umugamba wutegure neza ku buryo cyane cyane hajya yikoreye ikintu umuntu muto usanga mbere ariho kiva mu byiza byinshi gutuma ukore ibya yamaze gutera imbere kuko baba basanzwe bafite nubwo byari kanubira nazo ngo bitazongereje babyi yaza ko hageze ko ariko twoteza imbere gusoma tugasubira abamaze kubagwa.
Urakoze Desire. Naho agatelefone kawe katumvikana neza, icyumviro nibaza ko ibibazo nibaza yuko Professeur Chantal yabyumvise. Professeur
ego ndamwishura ego icyo kibazo abajije ni kibazo cyiza kuko mu bisanzwe abafite uburyo n'ibikuri biroroha ko babishyikira abafite uburyo n'ubu hari abiga bakoresheje ubwo buhinga bwa none. Icyiza nuko hariyo icyo bita Burundi Education Foundation irondera uburyo bwo gufasha abo batishoboye bakabagirira amasonto kugira ngo abo bana batishoboye bashobore kwiga bige ibintu binonosoye byateguwe n'abantu banonosoye ibyigwa bigisha. N'ibintu biri ku mutima wanjye, n'ibintu nifuza ko umwana atishoboye aronka uburyo bwo kwiga agatera imbere akazonafasha n'igihugu ciwe. Nuko jewe ni by'ukuri navutse mu gisagara, nagize amahirwe ngira umubyeyi yize mugabo, uwo mubyeyi yize nawe yavuye ruguru aho batari bafite uburyo bwinshi, sinavuga ko yari umwana yari afite uburyo bwinshi, mugabo yagize amahirwe haraba amashure arashikira iterambere. Abo batagira uburyo umuntu azorondera uburyo kugira ngo babafashe, mugabo nabivuze ko ari ibintu bisaba uburyo bwinshi, bisaba ko amareta n'ama organisme yofasha muri uwo mugambi wo kwigisha abana bakoresheje uburyo
ubwo buhinga bwa none. Murakoze cyane. Innocent, akabazo kawe usongora ko dusa nk'abariko barasozera. Innocent, ndumva uriko uratwumva. Akabazo kawe usongora cyane.
Nicyumve hari hano n'umwanya ndabona uriko uragera kwari kumushyuza mu buhinga tukamusaba nini mu Burundi, noneho turatomboye kari Umurundi akaza nyine akateza imbere ubwo buhinga yigishiriza iyo hanze, natwe imbere tugatera imbere kuko kw'abandi hanze nakari mukeza kari umugore wanjye yigishiriza hanze kandi akagira neza, natwe twashaka kuyoza imbere akigisha n'abandi natwe tugatera imbere.
Urakoze cyane. Ko gusa nibutse ko ariho n'abandi bafasoni b'abarundikazi mu makaminuza atandukanye bigisha irya nino, tuzoza turagerageza tubarondera abafasoni bashoboye gutera imbere kugira ngo baze barabwira abandi uko babigenjeje hama bababere n'akarorero. Chantal, hariho ubutumwa bumwe mwe dufise kuri Facebook, tubatumire n'itwaheze ikiganiro muze gucayo murabe, ni kuri VOA radio yacu. Mugabo reka tubasomere nka bumwe muri bwo nka Gu Elia yitwa Gu Lise Jean, navuze ngo Barundi turashoboye kabisa, turagushigikiye, Imana iguhe kugera ku ntumbero wihaye. Sinzi rero ko ufise akajambo wobwira abapfasoni muri rusangi, abigeme, kuko ikiganiro cuno musinca abapfasoni n'abigeme, hama n'urwaruka muri rusangi n'abo bategetsi batandukanye kuri iyo migambi yawe itandukanye.
Abo bigeme n'abapfasoni ndabashimira cyane kubona bashigikira umurundikazi. Abo bigeme n'abapfasoni n'abantu bakomeye cyane mu gufasha indero y'abana b'abarundi, nosaba ko bosaba amareta bonyene kandi bashigikire cyane ibyigwa by'abana b'abarundi kugira ngo turonke iterambere mu Burundi. Hama amareta nayo nosaba ko yofasha cyane mu guha uburyo ubumenyi mu kwigisha, kuko indero ubumenyi n'ibyo terambere z'ibihugu nibyo kibamo gisaba umwanya munini
murakoze cyane
ni ibintu bosimika ko
murakoze
cyane barongera uburyo bwo kubaka amabara
yego murakoze cyane gose professeur Chantal Ndikumana mwigisha mu gihugu cy'Ubwongereza je nitwongera kubikora ko muzotwitabe ego yeldiani na hazema likume kuri mikro ya koze Jeffrey Mutagoma yegera nija majuna ya engineer balikume muhinga bwizyo makino kigane mushaka kongera kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya tuve wa akaburungu.com mukanya turabandanya na programu z'ijuru ya Amerika.